Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika kuri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwikira kuri FM 88.3 ya Radio Ijwi ya Bose no kuri FM 104.3. Abadukurikira kuri interineti mujya kuri www.radio.vowa.com. Muri uyu mwanya muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru n'ibiganiro bya radio yanyu. Afurika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo Abanyarwanda n'Abarundi.
Uruhande rw'igihugu cy'u Burundi hasi hamaze kwakirira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri aha Burundi bagirijwe nimba ari cyo, hanyuma kugira ngo ababigenzwa bazafate ingingo.
Ubu ni Madame Sonia Niyubahwe, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Nyuma y'umwaka, Perezida Evariste Ndayishimiye habaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ishyaka rye CNDD-FDD rirashima ibyo leta ye imaze kugeraho, nubwo batavuga rumwe nayo nk'ishyaka CNL bavuga ko bakumirwa. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu Busuwisi, urukiko rwakatiye igifungo cy'imyaka 20 umugabo witwa Ariel Kosia ukomoka muri Liberia, rwamuhamije ibyaha by'intambara. Thomas Kamirindi aduhi inkuru.
Kosia afite imyaka 46 y'amavuko, yari umwe mu bakomanda bo hejuru mu mutwe w'inyeshyamba witwaga urimo United Liberation Movement of Liberia for Democracy, warwanyaga leta ya President Charles Taylor kuva mu 1989 kugera mu 1996. Yaburanye ahakana ibyaha yaregwaga, avuga ko icyo gihe urimo yamushyize mu kinyeshyamba cyayo akiri umwana. Urukiko rwo rwatangaje ko rutabona impamvu nyoroshya cyaha n'imwe, uretse ibyaha by'intambara birimo kwica inzirakarengane z'abasivili, rwamuhamije n'ibyo gufata abagore ku ngufu nk'intwaro y'intambara, n'ibyo kurya inyama z'abantu. Igihano cyo gufungwa imyaka 20 nicyo kiri hejuru y'ibindi cyemewe n'itegeko, kizakurwamo imyaka 6 amaze mu gifungo cy'agateganyo. Kosia yatawe muri yombi mu 2014 mu Busuwisi, aho yari atuye ku buryo buhoraho bwemewe n'amategeko guhera mu 1999. Yaburanishijwe inkiko zisunze itegeko ryo mu 2011 rizemerera guca imanza ku byaha biremereye byakorewe ahariho hose ku isi. Kosia abaye umunyaliberiya wa mbere na mbere uburanishijwe kandi uhamwe n'ibyaha by'intambara byo mu gihugu cye. Wari perezida wa Liberia Charles Taylor we yakatiwe gufungwa mu 2012 kubera ibyaha by'intambara byo mu gihugu cy'abaturanyi cya Sierra Leone.
Inama rusange y'umuryango w'abibumbye imaze gutorera Antonio Guterres manda ya kabiri ari nayo ya nyuma y'imyaka 5. Inkuru tubaza Thomas Kamirindi.
Bambasaderi b'ibihugu byose bigize Loni uko ari 193 bahaye amajwi yabo umunyamabanga mukuru nta n'umuvuyemo n'amashyi, ibyo bita acclamation mu rurimi rw'Igifaransa. Mbere y'itora gato, perezida w'inteko ishinzwe umutekano ku isi, ambasaderi wa Estonia muri Loni Sven Jurgenson, yabanje gusoma umwanzuro iyi nteko yakoze, nawo wemejwe n'abayigize bose uko ari 15 usabira Guterres manda ya kabiri. Antonio Guterres niwe wari kandida wenyine. Akimara gutorwa yahise arahira maze avuga n'ijambo asaba abagize umuryango w'abibumbye gukora ibishoboka byose kugira ngo bakemure ibibazo by'amacakubiri n'umubano urwaye hagati y'ibihugu bikomeye. Yatorewe bwa mbere kuba umunyamabanga mukuru wa Loni mu kwezi kwa 10/2016, ariko yatangiye iyi manda arangije ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2017 asimbuye umunyakoreya y'Epfo Ban Ki-moon. Mbere yaho yari umuyobozi mukuru wa HCR imyaka 10 kuva mu 2005 kugera mu 2015. Yabaye kandi minisitiri w'intebe w'igihugu cye Portugal imyaka 6 kuva mu kwa 10/1995 kugera mu kwa 4/2002.
Afurika iri inyuma cyane mu birebana no gukingira COVID-19. abaturage bayo bamaze gukingirwa ntibagera kuri 0.8%. Nibyo Fidel Niyongabo atubwira.
Abategetsi bajejwe magara y'abantu batangaza ko ivyo bitigiri vyiyongeye ibice birenga 20% mu bihugu bitari bike vyo muri Afrika mu gihe intambwe mu gikorwa cyo gucandaga abanyafrika kiriko kirikwega. Umuyobozi w'ishyirahamwe rijejwe magara y'abantu ku isi OMS mu karere ka Afrika Matsidiso Moeti avuga ko akarere ka Afrika kageramiwe muri iki gihe n'inshuro ya gatatu y'ibitigiri vyinshi cyane vy'abantu bandura umugera wa COVID-19. Avuga ko ikiza cya COVID-19 gishobora gusubira kwandukira abantu benshi cyane mu mwanya mutoyi nk'uko biheruka kwibonekeza mu gihugu cy'Ubuhindi n'ahandi. Moeti avuga ko ibitigiri bishasha by'abantu bandura umugera wa COVID-19 ziyongeye hafi y'ibice 30% mu ndwirangiye mu gihe abahitanywe n'uwo mugera biyongeye ibice 15% mu bihugu bitanu byo muri Afrika. Ivyo navyo ni Afrika y'Epfo, Tunisia, Zambia, Uganda na Namibia. Umuyobozi w'urwego rujejwe kugwanya no kwirinda indwara muri Afrika CDC John Kengasong yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa kane ko igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu muri Afrika kiriko kigenda buhoro buhoro muri rusangi mugihe ibitigiri by'abandi mu mugera wa COVID-19 biriko vyiyongera cyane mu buryo bwihuta mu bihugu bitari bike. Ibihugu bine byo muri Afrika ntibiratangura gucandaga abanyagihugu bavyo. Amashyirahamwe OMS rivuga ko igihugu cya Tanzania gifise imigambi yo kuja mu mugambi wa COVAX ujejwe kuronsa incandago ibihugu bikenye kurusha ibindi vyo kwisi.
Umuryango w'abibumbye uratangaza ko icyorezo cya COVID-19 kitabujije abantu guta ibyabo biturutse ku mpamvu zitandukanye. Umubare w'impunzi wikubye kabiri ugereranije no mu myaka 10 ishize. Inkuru mugezweho na Thomas Kamirindi.
Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020 abantu miliyoni 82 hafi n'igice bari impunzi mu mahanga n'imbere mu bihugu byabo kubera intambara, gutotezwa, ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu n'imihindukire y'ibihe. HCR itangaza ko byari bibaye umwaka wa 9 wikurikiranyije umubare w'impunzi uhora wiyongera. Kuri Filippo Grandi, umuyobozi mukuru wa HCR, biratangaje ukuntu ubuzima bwose n'ubukungu byahagaze ku isi yose kubera icyorezo cya COVID, nyamara impamvu zitera abantu guhunga zo zigakomeza: intambara, urugomo, ivangura n'itoteza. By'umwihariko muri Afrika, atanga ingero z'intambara zo muri Tigreya, Mozambique no mu karere ka Sahel nizo zateye impunzi nyinshi mu 2020. Izindi ngero ni Siriya, Yemen, Afghanistani, Palestina na Venezuela. Mu bihugu bicumbikiye impunzi nyinshi, icya mbere ni Turikiya yakiriye hafi miliyoni enye baturuka cyane cyane muri Siriya, icya kabiri ni Colombia icumbikiye ahanini abahunga Venezuela, Pakistani yakira abahunga Afghanistani iza ku mwanya wa gatatu. HCR ivuga ko muri iki gihe umuntu umwe ku ijana by'abatuye isi yose yataye ibyo byose arahunga kugira ngo akize amagara ye. 42% muri bo ni abana batarageza ku myaka 18 y'amavuko, naho hagati y'umwaka w'2018 n'uw'2020 impinja zigera kuri miliyoni imwe zavukiye mu buhungiro.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri www.radio.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Tujyana noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasoje ibikorwa bwari bumazemo iminsi 3 byo gusabira abaregwa bose ibihano. Ni mu rubanza rwa Rusesabagina nabo baregwa hamwe. Mu bihano byasabwe harimo n'igifungo cya burundu. Uwasabiwe imyaka mike yasabiwe kuzafungwa imyaka 15. Inkuru turaza mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Asumta Kabuye.
Kuri wa gatanu urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka twasubukuye urubanza rwitiriwe Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 baribwa ibyaha birimo iterabwoba ryakorewe ku butaka bw'u Rwanda bigakorwa n'umutwe wa FLN ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MLCD iyobowe na Paul Rusesabagina. Iburanisha ryo kuri wa gatanu risojwe abaregwa bose uko ari 21 basabiwe ibihano n'ubushinjacyaha. Abasirikare babiri bari bafite ipeti rya generali Nsanzubukire Felicien alias Irakiza Freddy na Munyaneza Anastase alias generali major Rukundo Job Kuramba bombi bashinjwa ibyaha bibiri barimo icyo kwinjira mu mutwe wundi w'ingabo zitemewe no kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Nubwo abo basirikare baburanye basaba ko badakwiye kukurikiranwa n'ubutabera bashingiwe ku masezerano ya Rusaka yo mu 1999 yavugaga ko abarwanyi b'imitwe y'iterabwoba iri mu burasirazuba bwa Congo bashobora kudakurikiranwa n'inkiko zo mu bihugu bakomokamo igihe baramuka bemeye gushyira intwaro hasi. Basabaga ko aho gufungwa barekurwa bakajya mu ngando bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko byagendekeye bagenzi babo batashye mbere. Ubushinjacyaha bwavuze ko uko kwiregura kwabo nta shingiro gufite kuko amasezerano ya Rusaka atigeze avuga ko abakoze ibindi byaha batazabikurikiranwaho. Bwavuze ko kuba Nsanzubukire ndetse na mugenzi we Munyaneza ko bataratashye ku bushake bwabo bigaragaza ko nta mugambi wo kubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano, bityo bombi basabirwa igifungo cy'imyaka 20. Igifungo cy'imyaka 20 kandi cyasabiwe Ndagijimana Jean Chrétien, umuhungu wa Wilson Irategeka wayoboraga umutwe wa CNLD. Uyu Ndagijimana we aregwa ibyaha bibiri, ibyo kujya mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse no kujya mu mutwe w'iterabwoba. Ubwo yireguraga yemeye ibyaha aregwa, gusa asobanura ko yabishyizwemo ku gahato k'umubyeyi we General Wilson Irategeka. Ubushinjacyaha busanga impamvu itamubera impamvu nyoroshyacyaha kuko ibyo Ndagijimana Jean Chrétien yasobanuye atigeze abigaragariza ibimenyetso. Umugore umwe rukumbi uregwa muri iyi dosiye Mukandoti Angelina ari gucyaha kimwe cyo gushishikariza abana b'abakobwa kwinjira mu mutwe wa MLCD FLN, nawe akaba yasabiye gufungwa imyaka 20. Uyu mugore wahoze ari umugenzuzi w'amashuri mu karere ka Nyarugenge yari yarahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko gacaca rwa Rugenge rumukatira igifungo cya burundu. Mu bari gukora 21 basabiye ibihano n'ubushinjacyaha biri hagati y'igifungo cya burundu, igihano gito cyabaye nicyo gufunga imyaka 15. Mu bahawe ibihano biruta ibindi harimo Rusesabagina Paul ufatwa nk'uyobora iri tsinda ry'abaregwa na Colonel Marc Nizeyimana, nibo bonyine basaba igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Urubanza ruzasubukurwa mu cyumweru gitaha, abaregwa n'abunganizi babo bavuga ku bihano basabiwe. Iki cyiciro n'igisozwa, hazaba hasigaye umwanya w'urukiko bwo kuzasoma imyanzuro y'urubanza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Afurika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo n'Abarundi. Mugenzi wacu Diane Nahazwe mu kanya kasize yavuganye n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, Sonia Niyubahwe.
Ayo makuru tuba twarayarose mu bushikiranganji bujeje imigenderanire y'ubundani makungu no gufashanya mu iterambere, ariko ntitwashoboka twemeza ko amakuru ariyo canke atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikiranganji ku migenderanire y'ubundani makungu.
Iyo muvuze ngo ayo makuru mwarayarose ariko ntimwashoboka mwemeza, mwarayarose biciye mu yahe nzira? Mu nzira ya diplomasi, mu nzira yahe?
Ni amakuru ariko aravugwa ahantu hose, twaramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwamo igihugu kindi, igihugu kiba cyigenga ntidushobora kuyisubira ko turubahiriza ubwigenge bw'igihugu co no kwita sinjira ndetse n'amasopeyi turayubahiriza. Donc inkuru twarayironse ariko twari tutaragira amatohoza, turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo, hanyuma tukayishyira mu ngiro, hanyuma izo gukurikira bizoba iby'amatohoza. Mugabo ntitwavuga se kuri ngingo nayo twarayimenye kandi twarayakiriye.
Mwayimenye bivuye muri Afurika y'Epfo mu buryo ibyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwo?
Mu bisanzwe igihugu n'ikindi birashyize uko bivugana bigahabwa abiraba byose.
Ni ukuvuga ko Afurika y'Epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo?
Yego cyane, amakuru twarayarose. Navuga nti uretse ko bari kubona nayo avuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganji biciye mu buryo byategerezwa gufasha nyene mu buryo navuga nti officiel, niko nabwita amakuru twarashaka kumenyesha.
Hanyuma aba abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cyako mvuga ko bariko ratohoza no kuvuga ko bakimutaradze meza neze ko baba barabikoze cyangwa batabikoze ariko Afrika y'Epfo yarabamenyesheje ariko aba Afrika y'Epfo yabamenyesheje ko izo basubiza bangana gute ga Madame Sonia
ushike ubu nta gitsigiri cumi hariko twovuga cyangwa abarundi birukanye turaharunka icyo kirimo tuvuga kuki ngo tubangira gatoya bakaduha umwanya ushobora kugira amatohoza by'ukuri ariko twaronka n'igitigiri yacu
ni ukuvuga ko Afurika y'Epfo yababwiye muri rusange ko ariho abarundi bakora muri ambasade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira ariko ntiyigera ivuga igitigiri cyabo
yego cyane amakuru twaronse muri rusange hamwe n'abandi bose nkuko n'abandi babimenyeshejwe
hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambasade bashobora kuzoshika mu gihugu cy'u Burundi ryari hari abamaze gutahuka ariko ku butaka bw'u Burundi hari abaratahuka bataratahuka bitegekanije ko bo batahuka ryari
uko muri kose iyo birukanye umuntu aho igihugu cyo birukana ku ngingo yacu bigenga barabuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura
ayo matohoza muvuga ariko akorwa hagamije kugira iki n'imbabazi babamaze kubirukana
uruhande rw'igihugu cy'u Burundi hasamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri ashaha Abarundi bagirijwe nimba aricyo hanyuma kugira ngo ababigenzi bafate ingingo izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba byavuye mu matohoza igashobora gufatwa biraba aho byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe ku zindi mvo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza
icyo kibazo n'ubwa mbere mu kimenye ni ikibazo gisa nk'icyatangaje abatari bake ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere byaba bishitse
yego cyane ku byonzi byewe ingirango bingana n'imyaka afise gushika nta kibazo nk'icyo nari ndige numva kibaye hagati y'ibihugu mugabo icyo bona umenyesha abatwumviriza ni uko mu gihe byaba byarashize by'ukuri hamwe n'amatohoza byoshika akagirwa ugasanga by'ukuri abakora mu serivisi z'u Burundi barakoze icyo cyaha agira amenyeshe abatwumviriza yuko uko biri kose si ntama yurinzu n'abantu nk'abandi nabo baba bakora mu serivisi baguma n'abene gihugu nk'abandi bashobora gushika bagakosha n'abantu
kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'u Burundi muri Afurika y'Epfo murumva ko mubizi ariko ibyaha bisata bakoramo Afurika y'Epfo ntiyigeze babwira nubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazobarungikira ntiyigeze navuga ati bakora mu gisata cyo gutwara abantu kuri aeroport bakora mu gisata cyo gutanga amaviza bakora mu gisata cyane
oya nta bisata turamenya bakoramo ariko tuma tugira amatohoza ko biri kose amakuru akwiye
Madame Sonia niyubahwe muvugire ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu turashimire kuri kano kanya muhayijwe rya Amerika
urakoze cyane
arakoze Sonia niyubahwe umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Diane Ninahazwe andi makuru dukesha ikinyamakuru Sunday Independent cyo muri Afurika y'Epfo avuga ko abadiplomate barenga 200 b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bashobora kwirukanwa kubera icyo kibazo mu bindi bihugu bya Afurika bivugwamo harimo u Rwanda, Guinea, Malawi na Lesotho. Mu Burundi umwaka urashize Perezida Evariste Ndayishimiye abaye umukuru w'igihugu ishyaka rya CNDD-FDD ridashima ibyo leta ye imaze kugeraho ariko batavuga rumwe nayo nk'ishyaka CNL bavuga ko bakumirwa ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda
umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD uhamanota menshi Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu awukomokamwo mu kiringo cy'umwaka umwe amaze ari kuri iyo ntebe ibiro bijejwe kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD vyabwiye ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu yashatse afata ingingo zikomeye zo guteza imbere igihugu aha vyashimangiye cane cane ku kugwanya igiturire n'abanyonora amatungo ya leta aho hagarujwe amafaranga arenga imiliyari 40 y'amarundi yanyururizwa mu matagisi n'amakori mu makomine abahora bayatoza nabo bakabogozwa mu gihugu cose iyindi ngingo ishimagizwa niyo kurekura abanyororo barenga 5,000 harimo abamenyesha amakuru 4 b'ikinyamakuru iwacu kugurura no gukura ibihano ku maradiyo 3 yari yugawe harimo Bonesha FM ikorera i Bujumbura na BBC y'Abongereza guhakaryo impunzi zirenga 50,000 guhunguka bavuye mu Rwanda muri Tanzania no muri Congo ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu mugambi CNDD-FDD byemeza ko umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kubugora Burundi ku civugo ca leta mvyeyi leta nkozi nabo biruko umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi watahukanye kibanza ca kabiri mu matora yashikanye prezida Ndayishimiye ku butegetsi wowe siko ubibona mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Agaton Gwasa atwari uwo mugambi utari muri leta ariko uri mu nama nshingamateka avuga ko leta yashinze imbere gukumira abandi muri uyu mwaka wose uheze
kiretse ko umuntu yonegura nje ntabyo mbona noshima mu byo kuri ni washaka no ku ruhande rwa politike tugiye kuraba iburabuzwa bya politike turacabandanya turibona hirya no hino mugabo ni umwaka urangiye ni washaka tugiye kuraba uko abarundi babayeho ku gihugu cifashe nta ntambwe novuga ngo yaratewe haba mu by'imibano abantu urabona yuko ari ikumira umenga abafata ko ari abarundi nawe umugambi wiwe gusa urabye abaha amabanga yo kurongora ikicanye kiriya nimba kumbure mu byo yumvira yibaza ati ntibwo kumbure ubotwara neza gusumba abandi ubuzima bw'abarundi bukisununura gusumba mbono mega ahubwo cyaba igihushane
yamara umugambi IPD zigama ibanga ishami ryegamye ubutegetsi nuhuza na SNL Abdul Karim Aburongoye nabo mu kiganiro yatanze arashima ko Uburundi bwaronse ingabire ya Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu Abdul Karim arafise icyo yisabira iyo ngabire
turaze uko leta n'umukuru w'igihugu bari ko barakora umugambi w'ipedezi nka turifuza yuko bobandanya bashira ingufu ku bisata bibiri igisata kijyanye no kugwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo y'igihugu kuko nkuko mwese mubizi umukuru w'igihugu yamana we nyina bivuga yuko yifuza yuko abarundi bose boronka icyo bafungura kandi bakaronka n'amafaranga batunga mu mufuko twarabonye abantu bagiye bakugwa mu mabanga kubera ko inyifato yabibangamiye ubutunzi bw'igihugu twoshima rero yuko iyo ngendo kwira hose ntibihagarare kuri bajya twabonye gusa cyane twumvise icyakabiri turifuza yuko boshira ingufu mu ngendo yo gutwara neza abarongoye abandi bakumva yuko bahari ku neza ababitura bose
ku ruhande rw'amashirame yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko umwaka wiwe wa mbere w'ubutegetsi waranzwe niho nyangwa rikabije yagateka kazi na muntu mu rwandiko rwayo rigiteka ikebura perezida Ndayishimiye ko yohagari kubwicanyi kuko ryaharuye abantu barenga 550 bangana n'ica kane c'abaharugwa ko bishwe mu myaka 5 ya nyuma y'uwo yakoreye mu ngata Anje niko yagize atwara rigiteka kuri mikro y'ijwi ry'America
aho muri amajyaratanu 54 250 batubiziga nuvuga byicwa bagata mu mazi mu mashamba amabarabara amakanivu ibyo byose bidate mutima hagaze rigiteka twagira tusero ahagarariye ubutungane ahagarariye umutekano mu gihugu abakora mabi kwayiyamiriza mu majambo bahanwe nabyo ndetse mbere byogarukana icyizere n'abahunze bagahunguka hama n'abasanzwe bafasha Burundi bakabafasha koko bimwe biboneka kuko bafatira kugenda agateye akazi na muntu n'intwari bereye biri mu gihugu
icyo bikoze ayo mashyirahamwe arashima imvugo nziza y'umukuru w'igihugu akamusaba ko imvugo yojana n'ingiro Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
Kenneth Kaunda wayoboye Zambia imyaka 27 ejo yitabye Imana ku myaka 97 y'amavuko yayoboye Zambia nyuma yuko ihawe ubwigenge n'Ubwongereza mu mwaka 1964 Kaunda ari mu bategetsi bo muri Afurika baharaniye bikomeye ubwigenge bw'Abanyafurika yafashije cyane mu rugamba rwo kurwanya ubuyobozi bw'abadashaka buhake apartheid muri Afurika y'Epfo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye mu kanya na Pierre Claver Nsengiyumva impuguke mu byerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi yamubwiye uko yakiriye iby'urupfu rwa Kaunda
wa Kenneth Kaunda n'ukuri senagwakiriye n'umubabaro kuko ni umuntu yakoze ibikorwa bikomeye cyane ku rwego rwa Afurika si umuntu gusa ari Zambiyibuze ariko ni bantu benshi umuntu yitanze bimwe by'akarorero kugira ngo Afurika yose mbere igire izina risonewe igire ijambo byari byoroshe kuko yagwana n'abantu bafite inkomezi nyinshi se urabone igihugu cha Afrika y'epfo cyo gihe cyari gitwagwa n'abazungu kandi abazungu bari bafise intwaro ishingiye cyane kuri Kenya irimo n'amacakubiri y'ubwoko uvuga ko bitamworoheye cyane kuko murazi ko n'imbere yuko icyo gihugu cyitwa Zambia cyitwa Rhodesia yo mu buraruko uvuga ko gifise mu gutwagwa byari bihuye cyane n'ibyari ko biba muri kiriya gihugu cya Zimbabwe icyo gihe nacyo yari Rhodesia mu manuko uvuga ko rero yagwanye intambara ikomeye kandi akanayitsinda kuko karongora n'igihugu rero ciwe imyaka myinshi cyane
yari mu bantu bafise ibyiyumviro bita panafricanisme byo guhuza Afrika yose ikaba imwe igasenyera ku mugozi umwe guharanira inyungu zayo icyo kintu ni kintu abantu bamwibukira ko
egome afatanije n'abantu ibyiyumviro byari bifiswe kandi na mu president hari yitwa Kwame Nkrumah muri Ghana hariho na Nyerere hariho mbere na bitwa Amilcar Cabral uvuga ko byo bintu byari bimuraje ishinga itangura cyari yuko Afrika iba imwe ikagira intwari imwe ifatiye ku guteza imbere ubutunzi hanyuma ikagira n'ibyiyumviro bimwe mu gutegura neza ibyerekeye intwaro uvuga rero yuko we icyo kibazo yarinze apfa kitarashikwa ko mugabo ariho intambwe nyinshi ziriko zirategwa ariko abantu barakwiye kumenya ko mu by'ukuri niyo ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ariko rabivuga abantu barakwiye kumenya ko hari aho byahereye hanyuma uyo ari mu babitanguye mu baharaniye cyane ibya panafricanisme mbere twavuga ko no mu ngorane yagiye aragira mu nyuma byari bifatiye kuri ibyo nicyo gituma wewe ntiyigeze abiheba ahubwo mbere uravye ingene ibihugu vya muri akarere ka Afurika y'epfo vyarondeye independance mbere no kuri Tanzania ibyo bitera rimwe le pays de la ligne de front ni ukuvuga ko yakoze uko ashoboye kugira ngo ibyo bihugu ntibirondere independance y'igihugu kimwe mugabo byose byumve ko bisangiye akarere bisangiye gupfa no kuramuka kandi ko bisangiye kazoza kuronderera hamwe inyungu yabyo byose
ni make mu kurangiza naho mu mpera z'ubuzima bwiwe bwa politike habaye ibibazo vya politike hagashika n'igihe bamukura ko nubwene gihugu muri Zambia bamwita ko ava muri Malawi naho habaye ivyo bibazo akavaho mu bibazo nk'ivyo ivyo ntibizotosekaza yagiriwe muri make cyane
ego me bose barabikurikiranye igihe vyaba n'ukuri abaye ibihe bigoye kumva ko hazi umuntu burya ayarongoye igihugu n'iteka ryinshi yahaye igihugu ciwe no mu karere kose mbere no mu isi bibiri ni umuco mubi muri politiki ya Afurika ariko ibyiza yakoze we Kawunda yaracuresheje iyo ngwano y'ibyiyumviro no kuvuga nabi arababarira mbere n'abari ko baramugira ibyo rero n'umuntu yaranze rwose mu buzima bwiwe no kurengera indyane cyo nisho novuga gikomeye n'ibyo aragira ikomeye yasize cyo kubabarira karengera ibyagushikiye kugira ngo aboneke inyungu rusange mu bintu byose
urakoze turagushimiye
murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri siporo n'imikino byifashe bite mu Rwanda nibyo mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atugezaho.
Mu mpira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere iri hafi kugera ku ndunduro. Ejo kuwa gatandatu hateganyijwe imikino y'umunsi wa gatandatu, ari nawo ubanziriza uwa nyuma ku makipe umunani arimo guhatanira igikombe. Ikipe ya Police FC izahura na Espoir FC kuri Stade Bugesera guhera saa sita. Rutsiro FC izahura na Rayon Sports kuri Stade Umuganda. Bugesera FC ikazakina na AS Kigali kuri Stade Bugesera guhera saa cyenda n'igice. Mu wundi mukino, ikipe ya APR FC izahura na Marine FC kuri Stade Huye Butare. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa gatanu w'imikino muri amakipe umunani ari imbere, ku isonga hari AS Kigali amanota 13 n'ibitego 9 izigamye. Iya kabiri ni APR FC n'amanota 13 ikaba izigamye ibitego 8. Espoir FC izari ya gatatu n'amanota 7. Ku mwanya wa kane hari Rayon Sports ifite amanota 5. Police FC nayo ifite amanota 5 ikaza ya gatanu. Ku mwanya wa gatandatu hari Marine FC ifite amanota 4. Bugesera FC ni ya karindwi nayo ifite amanota 4. Ku mwanya wa munani hari Rutsiro FC ifite amanota 3. Ku birebana n'amakipe 8 arimo kurwana no kutazamanuka mu cyiciro cya kabiri, imikino y'umunsi wa gatandatu izakinwa ejo bundi ku cyumweru. Ikipe ya AS Muhanga izahura na Gasogi United kuri stade Muhanga, Sunrise ikazakina na Musanze FC kuri stade Golgota Nyagatare, kuri stade La Mitie Kumena, Gorilla FC izahura na Mukura Victory Sport guhera saa 6, hakazahita hakurikiraho umukino wa Kiyovu Sport na Etincelles FC. Ku rutonde rw'aya makipe 8 adafite ikintu gifatika aranira uretse kwirinda kumanuka mu kiciro cya kabiri, Musanze FC niyo iri ku mwanya wa mbere n'amanota 12 mu mikino 5, Kiyovu Sport igakurikiraho n'amanota 10. Ya gatatu ni Gorilla FC ifite amanota 7, Etincelles FC izari ya kane ikagira amanota 6. Ikipe ya Gasogi United na Sunrise ni za gatanu n'amanota 6. Ku mwanya wa 7 tukasanga Mukura Victory Sport ifite amanota 5. Ikipe ya 8 ano ya nyuma ni AS Muhanga itarabona inota na rimwe kugeza ubu. Mu mukino wo gusiganwa ku maguru ejo bundi ku cyumweru i Kigali hateganyijwe isiganwa ryitiriwe Amahoro, abakinnyi bazasiganwa mu byiciro bitandukanye birimo marato yuzuye, kimwe cya kabiri cya marato, ndetse no gusiganwa mu rwego rwo kwinezeza. Yari kode Munyandinda i Kigali.
Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho amakuru yacu n'ibiganiro bihumurije. Ndabashimira cyane kwa mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika, kimera na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yasizwe hamwe na Fatuma Karara Alimas, ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Mundikize, kuri mikoro mwari kumwe nanjye.